Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio Ijwi rya Amerika. Nkuko mubyumvise.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika uko mubyumvise ako karirimbo ni kamwe tubashirira ko kuri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva inisi yose kuri aya masaha ya saa 10 ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bakenyezi n'abigeme, ibikorwa byabo, iterambere ryabo, imigambi yabo n'ibindi byinshi harimo n'amagara yabo. Ikibazo cy'ubugumba canke kutibaruka mu bakenyezi kiratera ingorane nyinshi hagati yabo mbere no mu miryango. Zimwe mu ngaruka abakenyezi bamwe bagira no guturubikwa, gukubitwa hamwe no gutuntuzwa nabo bubakanye canke n'imiryango ya ba mwana. Reka tubiganire ko mu kiganiro cy'uyu munsi. Iki kibazo mukivuga ku iki, inyifato yabo yobiyihe, inyifato yobiyihe ku bagabo canke ku bakenyezi bari mu bibazo nk'ivyo, nivyo tugiye kuganira cane cane n'abari ku mbuga zacu za Facebook n'abo nyine mashaka guterera. Cane cane twifuza yuko abakenyezi aho muri hose muhamagare muterere ibibazo vyanyu, ivyumviro vyanyu, murazi nkuko mubisanzwe mubikora, muraduha nimero zanyu kuri Facebook yacu kugira ngo tubahamagare. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Rero mushire ko nimero zanyu muterere mu kiganiro cy'uyu munsi, cyane cyane abakenyezi kumbure n'abigeme nabo nyine barafise icyo bakivuga ko kino kibazo. Uno munsi rero twifuje kuvugana na bamwe mu bagerageza gufasha muri kino kibazo mu kibano amashyirahamwe atandukanye. Turavugana n'ishyirahamwe Kafob, ishyirahamwe Kafob riharanira ineza y'abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi. Turi kumwe na Madame Nkuru Nziza Justine akora muri Kafob mu ntara ya Mwaro. Turafise kandi na Emerusabe Marie, umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ibijyanye n'amategeko mu Burundi. Rero reka duhere ikibazo, twohera no kwakira Madame Marie Emerusabe muri iyo shyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ibijyanye n'amategeko. Kaze neza Madame Marie.
Murakoze cyane, ndabaramukije namwe.
Ego, bakoze gufata akanya ko kuganira natwe. Ndumva ndabwiye ko Madame Justine twaba tutaramuronka ku murongo wa telefone, ariko nawe nyine turabandanye tugerageza ku murongo kugira ngo adufashe gutahura aho iki kibazo gikimeze, aho aherereye, cyane cyane imwaro mu kigo cya Kafob. Tugerageze gusubira inyuma gato kuri iki kibazo c'abakenyezi cyane cyane bafatwa nabi kubera batashoboye kwibaruka, canke ikumbure rimwe na rimwe usanga ari n'abagabo babo bafite icyo kibazo. Ariko muri iki gihe ubona nk'ukurikiranira hafi icyo kibazo mu myaka ya vuba, cyagiye kiriyongera canke kiko kiragabanuka, canke ntaho kiriko kiraja, bimeze gute muri iki gihe?
Nabwo nti ubu ugereranije na kera bavuga nti ubu byo dotuma igituma mvuze ko nuko ubu abagabo barazi ko bishika n'umugabo akaba ari watabyara n'atwo kera iyo urugo rutaronse ikibondo byaba ari umugore akabyara mugabo ubu kubera hariho iterambere ry'ubuganga bishobora kwerekana ufite ingorane muri bo nubwo nti umugabo arashobora kumenya ko nawe nyene ingorane ihagaze kuri we akaba ari watabyara tugereranije no mu myaka iheze no mu minsi iheze ukovuga tuti ubu n'imitende nubwo hariho ababifatwa nabi ariko kimwe coco cuko ukutabyara kuri ku bagore ubu baratahuye ko kutabyara ari ku mugabo no ku mugore
iyo bagize icyo kibazo akenshi ugasanga hari injyane mu muryango hari uburyo baca bitura buno nyine kugira ngo bamenye bati ikibazo gihagaze aha n'aha n'aha n'umugabo n'umugore cyangwa akenshi iyo ariko bimeze usanga umugore yirukanywe bakaba ari bo bagiriza buno nyine ko ari we agifise
hakofatwa bafata mu mizi ibiri ari umugwi w'abakenyezi tuzifate ko ari refamili bo muri baruguru n'abakenyezi bo mu bisagara abo mu bisagara biroroha ko baja kwa muganga gusumba abo abaruguru rero hariho abatwitura akavuga ati jewe naramubariye ko tuja kwa muganga kuko ikintu cya mbere tubamuba tatubwira mbega mwaragiye kwa muganga nubwo hariho uvuga ati jewe yaranse ko tuja kwa muganga sinzi ko ashobora kuba abifiseko inkuru ko ari we atabyara mugabo akavuga ati reka nihorere rero hariho n'abandi babyemera bakagenda kwa muganga rero babibabwiye uko byashyirwa si kumwe hariho abakenyezi z'ukuri bafatwa nabi kubera bataronse urubyaro hariho novuga nti bari nk'imigwi bagira nk'ingorane zine nyamukuru hariho abaca batabwa ngaho agatabwana n'inzu akamuheba byose akigira akagenda kurondera uwundi mugore hariho uguma mu nzu umukomeza mu nzu mugabo agatagenda akabyara ahandi ahazana cyangwa ntazane abana hariho rero n'ababa babaho baturubitswe bakanyagwa ibyabo bakumva bamaze kubibanyaga baraheta bakabitwara kuri abo bandi baba bagiye kuraba hariho n'abandi baguma ngaho ari novuga nk'ibintu by'ibishusho biri ngaho ata gaciro afite atahanuzwa atajamba afise ari umuntu ari ngaho nyine arabiwe ngaho wumva rero iyo mizi yose muri ntibaheza ngo baronke ingorane zimwe mugabo ingorane nyamukuru zikunda gushika hagati yabo n'izo
urakoze cyane kubona duciriye ku mayange iyo migwi ine kuko birumvikana cyane yuko ni migwi ni uburorero bw'abakenyezi twumva muri izo ngo nyene ziba zifise ibibazo uko baba bameze turaza kukigaruka ko kimwe kimwe kugira ngo turabe ingene bofashwa haba ari ku rwego rw'imiryango cyangwa ku rwego rw'amategeko twabanza kubaza icyerekeye kwahukana mbega abagabo boba baza ku bwinshi bashaka kwahukana bivuye kuko bobo bavuga yuko abakenyezi babo batibaruka canke mu bisanzwe nk'uko bivuze barabata bakigira bagatangura izindi ngo
mu bisanzwe kutabyara si gituma umuntu yahukana icyo yaba arakizi n'umugabo yaba agomba kwahukana kubera icyo arondera izindi mbo arazi neza ko icyo niyo akivuga ntaridaheza ngo umwemerere kwahukana araheza rero nka twebwe wamuntu ashaka nta bagabo twe turavuga ko bagira bahukane mugabo ahubwo turaronka abo bakenyezi abagabo babo bagiye gushingiza imanza zo kwahukana ariko ntibaheza ngo bavuge biboneke ko bahukanye kubera ko bataronse urubyaro barondera ibindi byitwazo
muri ico muri ico giharoro ndere bindi byinshi kugira ngo nawo nyina shike ku ntego yego abakenyezi bobo nabo nyene iyo bishitse akabaribo bizwe ko ba abagabo babo badafise uburyo bwo kwibaruka haraba bitura murabona kenshi babitura ko bavuga ko bashaka kwahukana canka kenshi mu mico kirundi umukenyezi ahanini aguma mu rugo
yukuri novuga nti izo kanta turabona abo bantu abo turabona aho umukenyezi avuga ko agomba kugenda kubera taronto urubyaro gusa arashobora kuvuga ko agomba kugenda ari muri iyi mizi yaba bakenyezi twavuze abaye muri urwo rugo akubitwa abaye muri urwo rugo yaranyaze utuntu twose asakigira n'agasambara agenda kugira ngo avuga ati jyewe reka ahantu ndahave ncungure amagara naye ahandi yari umukenyezi ataronse urubyaro umugabo akaba atangorane nimwe kuko nabo bariho hariho ingo z'ukuri ntaronse urubyaro umugabo zibanye mu mahoro zibanye mu mahoro hariho abaca barondera abana barera hariho abandi baguma uko umugabo ukabona ko hari ingo zibanye mu mahoro ubwo by'ukuri nta mukenyezi ndabona hagaho ngo kubera umugabo wanjye atarabyanye njye gusaba uwo ntabo turaronka abo turonka n'ababa bagorewe muri izo ngo kubera batabyaye bagate bakavuga ati jyewe hako mpfira ngaha nibamureke nibamureke jyewe tuvane
ego urakoze cyane kubure nitwaronka akaryo ko kumuronka madame nkuru nziza Justine muri Kafobe atubwire n'ibindi byinshi byerekeye iyo babituye ico babayagira n'ibyo babifuza ko babafashamwo ariko kumbure tuje ku mirongo ya telefone abanywanyi bijwi rya Amerika nabo nyene barafise ibibazo barafise ibyiyumviro nibutse abatwumva yuko tumaze kuronka ku murongo cyo turaganira na madame Emirusabe Marie n'umuhuza bikorwa bishira hamwe ry'abakenyezi banonosoye bijanye na tegeko mu Burundi ishirahamwe AFGB Association des femmes juristes du Burundi ego reka twakire witwa Nyaminani Theodore niba ntihenze izina kaze neza Theodore Tiba kuri telefone turi kumwe
ego murakoze
mahoro mahoro
ego namu
turashima ndabona uduhamagaye kuri mu mujyi w'u Rwanda uherereye he
Uruhango
ikibazo cyangwa icyumviro none kubibi byerekeye aba bana bikabagora kwibaruka ugasanga biteye ingorane wowe ukivuga kwiki
cyane cyane urebye usanga kumenya imiryango igiranye usanga hanini n'imiryango akenshi aba harimo amakimbirane gusa ariko ntago ari hose arabubona babanye mu mahoro cyangwa se rimwe abagabo ugasanga bataye abagore babo ariko ntabwo bikunze kubaho cyane pe hari igihe aba ari ikibazo cy'umumama umukenyezi utabyara kuko ku bagabo bo usanga ari gake
usanga ari gake kuko twumva ibitigiri biri hejuru cyane
utabyara abagabo usanga ari gake cyane ukurikije no ku badamu ubwo iyo urebye cyane cyane iyo miryango n'abagabo umugabo azanye umugore agasanga umugore ntago abyara cyane buriya ubona kubyakira bimugoye
none ubona uruhara rw'abo bagabo nyene kugira ngo izo ngo zigende neza ubwo bari uruhe cyane cyane nk'iyo harimwo ikibazo cuko n'imiryango ibirimwo cane uruhara rw'umugabo gwo buruhe kugira ngo uwo mugore aroranigwe atekane kuri ico kibazo abafise niba ariwe
uriya w'umugabo umugabo icyambere aba agomba kugira ni umutima ukomeye akihangana kuko buriya urubyaro rutangwa n'Uwiteka nta mwana w'umuntu utanga urubyaro nago uwo mudamu nawe na uruhare aba yabigizemo kugira ngo yo kubyara kuko naba ashaka uwo mwana uriya abapapa n'ababyeyi muri rusange usanga babakunze abana cyane iyo haje niyo mbogamizi rero baragorwa cyane kubyakira kuko ni ibintu biba bigoye kubyakira ukabona abandi nyine mwashakiye rimwe bafite abana bakina kandi buri umwana atera ubwuzu cyane. Nyine umugabo yagize umutima ukomeye akihangana usanga babanye mu mahoro.
Urakoze cyane. Reka tugaruke ku batumire bacu, ndabwiye ku murongo wa telefone ko tugize amahirwe yo kuronka Madame Nkurunziza Justine akora mu kigo cya CAFOB Imwaro cyakira kigafasha abantu bahuye n'amabi afatiye ku gitsina. Kazi neza Madame Justine mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze.
Murakoze kwihangana, twumva ko telefone zari zagoranye gato ariko tubahaye ikaze. Twujya ko tubabaza iki kibazo, ndumva ko mwebwe musanze mugikorera ko cyane abakenyezi barabitura iyo baturubitswe, iyo bakubiswe, iyo bagize ibibazo mu ngo zabo, ibibazo bijyanye n'uko kumbura baba bashobora kuba batibaruka. Ivyo murabibona kenshi muri iki gihe, byifashe gute?
Murakoze. Kuri iki kigo cya CAFOB kiri mu ntara ya Mwaro, turamaze kuronka abapfasoni batwitura batubarira yuko bahohoterwa bijyanye n'uko kuntu bataronse ikibondo mu ngo. Abo bantu rero turababona barahari, iby'imbeshere usanga hariho ibintu bigaragara kuri bo byerekana yuko baturubikwa, babayeho nabi kuri ubwo buryo batarose ikibondo.
Ego akenshi none usanga ari abagabo babo bafise icyo kibazo canke nabo bakenyezi nyene boba baza bafise ivyo abaganga baba bababwiye muri make kugira ngo bamenye ikibazo gihagaze hehe?
Umupfasoni amata gushika mu rugo kenshi mu mico y'abarundi no mu byiyumviro biyumvira baba bibaza bati ushitse mu rugo impaka ucuronke ikibondo buno nyene. Rero umupfasoni yashitse mu rugo akabona ntarose ikibondo, we nyene nyamupfasoni harahaca akangura kugira we nyene nawe ugende ubwiwe ibyiyumviro bibi. Hanyuma kitse ibyiyumviro bibi harahaca afatana n'ifoto itameze neza. Hariho n'abandi rero baza batubarira bati umugabo aratanguye kuza arantuka afata nabi akantuka, ugasanga ibyo bitutsi bamutuka uwo mupfasoni bitumye umutima wiwe utuntura. Hariho umutuka ngo umuntu yaje kujya gusa, uwundi ukasanga mututse ngo niwaje kumuhonereza umuryango. Ubusanzwe bari imigwi kwinshi, hariho abatukwa n'umugabo wiwe, hariho ubutukwa na nyinabukwe, canke ugasanga atutswe n'abandi babanyi, ni kuvuga muri urwo rugo arimwo, arumva yuko atabayeho neza kubera ataronse icyo abandi baronka iyo bagiye kubaka urugo. Hanyuma bigaca bimutuma rero afita umutima uhagaze, ibyiyumviro bibi, akagira n'agahinda kenshi. Rero usanga atakutwitura afite agahinda kenshi ku mutima furamu. Ego nuko usanga bimeze.
Ego murakoze cyane. Ego mwarimuvuze?
Oui.
Twari twahamagaje ku murongo wa telefone canke kuri ku mbuga zacu ngurukana bumenye, turizere yuko mu kiganiro cy'uyu munsi tuza kuronka abakenyezi baza kuza nabo nyine bavuga kumbure intahe zabo ko bavyifashemwo uko bohanura abandi. Twizere kuza kubaronka mu kanya kari imbere, hama twongeye turanaganira n'undi mutumire turi kumwe ku murongo wa telefone. Madame Emerusabe Marie yari mu muhuza bikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ibijanye n'amategeko, akaza kuba aza kudufasha ni kuri ivyo by'amategeko nyine. Yari yatubwiye yuko hariho kumbure imigwi ine bakunze kubona kandi bakunze gufasha yabo bakenyezi. Hariho abatabwa mu rugo, umugabo akomoka akigira, hariho abavyarira hanze, abagabo babo bagasanga bagiye kuvyara hanze barondera abo bana bataronse, hariho abo baturubikwa nk'uko babivuze. hariho abafatwa nabi nk'uko bivuze nyine akabaho muri ugo rugo nk'udafise agaciro na gato atuntugwa tukwa nibindi. Reka tugaruke ku cambere Madame Marie cerekeye gutabwa. Gutabwa mu rugo rwawe n'uyu mugabo ahagurutse akagenda akaguta cyane cyane nk'iyo yoba yariwe atangarasiyo ugasanga ari umutsaragi ikintu cerekeye amategeko cyo kumukingira umukenyezi cyo bari nk'ikihe kubijanye n'ubutungane umukenyezi yo byifatamwe gute.
Ubwa mbere uwo mukenyezi atawe atangwa kugwa mu gahundwe. Icyo kibano abayemwo ababona ko ari umuntu atatamaze, usize ko n'imiryango nayo nyirimuremeye ababanyi abaki hari aho abanza akaja ngaho ataronse nk'imboneza ngo bamwubahure akazobava atunturira ngaho hariho n'abakuraho ukurwara mu mutwe. Iyo aronse rero abamwubahura canke we nyene akajya umutima amenyo araheza akitura nk'amashirahamwe azi canke akarara nk'imboneza bagaheza bakamufasha kugira ngo yiture ubutungane. Kenshi nibyo uwo mukenyezi yatawe by'ukuri abatacyo yishoboje utuntu twose yatuzuye ku mugabo wiwe ari ukufungurirwa kwambara kuvugwa byose yabizeye ku mugabo wiwe. Wa mugabo rero urumva ko agiye wa mugore asigara mu bukene ntange akabura n'icyo afungura. Rero iyo aronse abamuremesha ahereza akitura sentare aheza agasaba imutunga kandi sentare zirabimuha. Ingorane bazakugira baraja muri ayo magogwa yabo akabazi hariho n'abazi ko ariko byategeza kugenda nyine ntazi izo nguvu zo kugenda kubiyagira umuntu cyangwa ngo yitwe sentare. Ariko uhavuye yaratawe araheza akitura sentare sentare nayo iraheza ikamuha gaciro uwo mugabo yamutaye kumuha ibimutunga.
Kuri icyo nyine itegeko kumbure nko bariko baratwumviriza iryo tegeko ryo bagitwa ngo iki kugira ngo nawe nyene ashobore kumenya avuga ati ngende ndondere aha naha naha mvuge nti gucya na gucya nibi nkeneye gusaba mu butungane kuko akenshi
mu bisanzwe mu gitabo kigenga ingo n'abantu baravuga ko abubatse bategereza gufashanya iyo hari umwe adashoboye kwibeshaho ko uwundi amugaburira akamuha ibimutunga. Nigere rero baheza bakisunga iyo yituye sentare baheza bakaraba imbereye bagaheza bakaraba uwo mugabo ibyo afite nibyo baheza bagakuramo igiheza kigatunga uwo mugore yatawe.
Ego
kuko hariho uwo muta nawe batagabanye hariho uwo muta akamutana basi n'ibindi hariho n'uwo muta akazozaraza no gusoroma ibyo kuri urwo rugo uwo mugore ariko yarimo hakaza kwimbura uyundi uburyo atagira n'ikintu na kimwe kimubeshaho. Rero muri icyo gihe uwo mugore ahagera kwitura sentare iraheza ikizunga ingingo ziri muri icyo gitabo kugenwa n'abantu bivuga ko mububakanye bategerezwa gufashanya akamwaka uwadafite icyo yiha uwundi akamugaburira.
Ego aragishwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda nk'uko muvyumvise tuko turaganira ku kibazo c'abakenyezi bagira ibibazo mu ngo zabo iyo badashoboye kuronka ikibondo ugasanga urugo rwabo ruriko rasenyuka bariko bafatwa nabi baraturubitswe barakubiswe barangajwe n'ibindi byinshi. Ego reka tubandanye no kumunga telefone abanyonyi bishwe rya Amerika Samuel Nizigiye Imana amaro neza Samuel.
Mbaro
urahura komeye
na komeye wenda kinyima nandi Burundi ingozi
ikibazo cyangwa icyumviro
n'icyumviro cyane n'ikibazo ndiko ndabaza kwibintu bijyanye n'ubugumba. Hari igihe ushobora kuba wewe uri umugabo wakiye umusore aba warashoboye nko kubyara umwana mu gahinga ariko washaka nk'umugore impeta urya mubana mu nzu mukagira mariage ariko ugasanga mu icyo gihe ntimushoboye kubyara umwana igihe kikarenga imyaka itanu cyangwa icumi. Nicyo gihe njye nibaza ko umugore aba afise ubugumba sinibaza rero ko amategeko yaba yemerera umugabo mu icyo gihe ko umugabo ashobora kuba yosaba divorce hanyuma agashaka uyundi mugore bakabana kugira ngo abyare kuko n'umuntu abyaye wali nyingu zimu jango abu sangi ni jango yao yanu wakia wakia njani mugure umana baya sigari mfuzi yunye atikana njani mugure ndale kumu jango wafuka guira zingi lero itama teiko ateke kanya changabi vuga ko bikaze nayo fise nicyo kandi ikene nacyo fise kindi kibazo kigira kabiri nicyo uko umugore ushaka kumuzana agasama nyamara gusama yafise rwinda kiri ntoya akongera akajya mu maregre ajya muri regre yasubira kwipimisha ahantu yako fise n'ubundi asindanye yasubirayo ubwo nko bwa gatatu agiye kwipimisha bakamuha nk'imiti bakamuha imiti ariko yambaye igihe yavukiye ntibone ariko asubira nko kwa muganga nk'ubugira kane ugasanga bamubwiye ko ashobora kujya guca muri ekograhe atayo babona sindi rero ko nobaza ko babivuye kuri kaseri cyangwa ko ari ubugumba sindi nicyo kibazo nagomba mbaze muri make
ego naho tudafise abaganga turi kumwe ariko kumbure baraza kuraba mu buryo bo cishura bivanye n'ingene bakorana nabo bakenyeze ariko Samuel ngirageje kumva ikibazo cawe ca mbere kugira aba bakihushire neza ubajije uti niba umugabo afise uburenganzira bwo gusaba divorce bizwi neza ko yari yaravyaye hanze hamakubakana n'umugore mu buryo buke mu mategeko mugabo uwo mugore ntiyibaruke ubajije uti niba afise ubwo burenganzira bwo gusaba divorce murakoze cyane Samuel reka duhindukire Madame Marie Emerusabe wumva gute ikibazo cha Samuel
nashaka mbere Samuel ko ugomba bitari mu bituma umuntu asaba divorce mu bisanzwe amategeko arategekanya ibituma haba divorce hajya mu bisanzwe ukutabyara ntari umuntu yabivuze ikibondo si saba abantu babiri bacira Imana igitanga hanyuma kandi intumbero ya mbere mu bisanzwe imbere y'amategeko intumbero ya mbere y'ukubakana kubyara hariho abubakana bagafata ingo ko batazobyara nicyo gituma amategeko yacu ategekanya ko umuntu asaba yavuga umugabo ashobora gusaba uburenganzira bwo kwahukana kubera ko umugore wiwe atabyaye icyo amategeko y'iwacu ntacemera andiko mbuga kubikotera amategeko nigeze kuvuga ngo arashobora kuba ngo yarabyaye ari umusore hanyuma ngo uwo wundi bakabana ntabyara ibyo nibaza ko baca baheze bakegera abaganga rero nta by'ikiganga byinshi nzi ariko birashika ko n'uwo mugore nyene uwo nyene batabyaranye na wewe hamwe yohura n'uwundi ashobora kubyara ibyo byama byabaye rero arashobora kuba hariho utuntu mwebwe babiri bitutahuye bitakunze mugabo umwe agiye urundi ruhande ubundi akajya ku rundi ruhande ugasanga barabyaye sindi umuganga cyane mugabo ndamaze kubyumva rero ndashaka ndamumenyeshe ko amategeko y'iwacu yemera ko umugabo asaba divorce ngo yatwaye umugore atabyara
urakoze cyane
ego
reka duhe ijambo kandi na Bigirimana Didier ku murongo wa telefone turi kumwe
ego turi kumwe
amahoro
amahoro
duga ku ijambo
ubwo je kuri cyo kijyanye n'ubugumba nagomba guterera icyumviro cyumva cyane nagomba guterera ni iki nuko iyo umugore yafite ubwo agasanga ntazihara ubandi iyo umugore yo mu rugo hagati y'umugore n'umugabo ntashobora kuronga umwana ko umugore atuta turubikwa cyangwa ngo afatwe nabi ngo nuko kizungu kuko aho kishika ugasanga umugore abazungu umwaka umwe imyaka ibiri itatu ine itanu ugasanga mu nyuma muga barihanganye barabye baronse ikibondo kuko maze kubibona ku bantu benshi mu kibazo kuko iyo umugabo akiri aduka ugasanga amukubita ari naho usanga ingaruka arabyo usanga intandaro ari umugabo ari watabyara icyo kimwe cyane nagomba gutanga kugira ngo abantu bumvike abagore ngo ni uko batabyara ko bazanga kuko hari ingorane ziri ku mugabo zitari ku mugore
yego cyane Didier urakoze ego hari abagabo n'ibyo koko babyikura kugira ngo ico kibazo ntikibabe ko ntibacagirizwe ko ari bo kibazo ariko nivyo hari habagabo benshi usanga ari bo kibazo gihagaze ko atari abakenyezi urakoze cyane urakoze cyane reka ngaruke ku batumire bacu ngaruke kuri madame inkuru nziza Christine kuri ico kibazo nyene twumvise cyo gutabwa iyo habaye ikibazo cyo kutaronka ikibonda muri kafobe impanuro muba mubahana nkizihe kumbure harimo nuko bashobora kuja mu butungane n'ibindi izindi impanuro mubaha iyo babitwe nkizi
murakoze iyo iyo umufaso ni kaje kutwikura muri kafobe batubarira ko asiste ikibazo kijyanye n'uko atarondotse mu rugo hanyuma akaba ariko araturubikwa icya mbere na mbere dukora ni ukumwumviriza tukamwumviriza hanyuma tugaca hirya no hino
wewe
ariko uramwumviriza ko worondera ukuntu muba nk'abagenzi ukagerageza ko agerageza kukugurukira hanyuma rero muraheza mu gace hirya no hino ibibazo ariko arakubarira ukumva umuzi wacyo bibaye ngombwa ugaheza ugahana n'umwanya wo kugira ngo uhe ubutumire umugabo wiwe kugira umugabo wiwe nawe azoze icyo kibazo kijyanye n'ubugumba mukiyagire hamwe muri kumwe n'umugabo icyo twokwita yuko tumugirira kafure icyo tubagirira kafure ngo gurupe kafure ngo familiyare tureza rero tukabumviririza hamwe ari babiri mugabo imbere yo kumviriza hamwe ari babiri uba watanguye kumviriza uwo mupfasoni neza na neza ikibazo nyamukuru afise muri urwo rugo uwo mugoye cyane kuruta uwundi niyaba ari uwo mugabo uraheza ukajya kuri koti y'umugabo nawe ugahita ukamusubiriramo ibijyanye na dandagano bigera kugirana yuko kuja mu rugo kubaka urugo bidahagaze gusa ku ibyara ahubwo ari urukundo hanyuma bagafashanya hanyuma ibyara nabyo imana igahezagira ni ukuvuga urabibuka ibyo bintu bijyanye no kubana ukabigaruka ko ukongera ukabahanura mu bijyanye n'uko mu rugo ubutabyara atari umugore gusa ahubwo bishoboka yuko n'umugabo bishobora kuba ari we yashikiye ugasanga aragwaye ariho haho duca tubaha impanuro zijyanye n'uko batokwihebura ahubwo boja kuraba abaganga kugira umuganga abarabire ahari ikibazo imana iraheza ikabaha iminsi igiye irahaca hari aho aca n'imyaka itanu nk'uko mugenzi wanjye abivuze ugasanga imana rero irafashe ibyo bagiye ku muganga tubwira ko rero urumva tubaremesha mu bintu byo kubafasha tubaha mu bufasha tubaha ikindi duhora tubagirira kubera wabahamagaye ku biro ukaganira n'iyo kupe haragera igihe ugasanga barakugiriye confiance murabaye abizigirwa bizigirana ku buryo umugabo ashobora nawe kukugira umwizigirwa akakugurukira akakubarira ingorane nyamukuru afise urashobora gusanga ahubwo uwo mugabo afise ingorane y'uko aremerwa n'abandi n'umugore nyine akakubarira ahubwo ingorane nyamukuru nawe nyine afise hanyuma ugahera ngaho muganira ubaremesha bibaye na ngombwa mukagira n'iyindi seyanse yo yuko muzoza murahanahana ibyiyumviro ngene mwotorera umuti ikibazo kiri hagati y'urwo rugo ari kiri hanze y'uwo muryango ngene bokirwaniriza hamwe bo bagakomeza urukundo ugerageza kubaganiriza mukaganira ubumvisha ko urukundo ari rwo rukuru hanyuma imana nayo izobitanga mu nyuma ivyerekeye ibyara rero amaseyanse menshi murayagira ku biro ari nka kabiri nka gatatu kubera mwamaze kumenyerana haragera n'igihe ukabagirira ikintu twokwita kujya kubasanga muhira kugira ngo mubwire n'ubucuti hariho n'ubucuti buca buziramo ukabandanya uri umwizigirwa kuri bo uragira ibintu byo kujya kubasanga no muhira ukabandanya muganira
Yego,
yibonye naho nyamupasoni stress yabandanije araho sanga stress kagumaho aka stress kakatakaragaruka. Hari uburyo bwo kugerageza nk'umuhinga bibi kafobe yafise uko yatunaguriye ubwenge bongereza kubwo kubumenyi batunaguriye ubumenyi bongereza ku byo tuba twari twari tuzi usanga uramubariye ngene yogerageza usohoka iyo stress arimo ukoresheje ubumenyi woba waruzi
urakabifasha
rero uwo mupasoni yatwituye nibwo buryo bwinshi dukora nibwo buryo dukoresha rero mu gufasha umuntu yatwituye yagize icyo kibazo.
Ego muraza kutubwira kandi n'umuzindi ntara aho muri neza na neza batwumva bashobora kubitura kuko turumva ko kafobe iri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi abakenyezi babumva bashobore kubitura kumbure mwo bafasha kubitare bike. Mpindukirire kandi impijambo abari ku murongo wa telefone abanywanyi Alexi Kazeneza
aramo
mahoro neza.
Ego je ani niya ni nkuko negura mugeho bahara abantu bahotera bakenyezi muri ubwo buryo nabifataho kutamenya bikene naje ndibaza ko kenshi nkuko mwabivuze ubu muhere kandi ikiganiro yabivuze biva kuko umugabo baremewe n'abandi
abandi bagenzi biwe
rero bagenzi biwe ko rero reka fata umwanya muri iki gihe manora abantu boba bakigendera muri iyo mico ubwa mbere nkuko yabivuze urukundo ruzi imbere hanyuma gutahurana kuko udasa umuntu abyikorera.
Ego urukundo ruzi imbere no gutahurana Alexis urakoze cyane
rwose.
Nizere ko abagabo batari bake bahora bakora nk'ibyivuze byo gutura ibikomukenyezi n'ibindi byinshi bo kwikubita gashi nk'uko bahanuye. Urakoze cyane. Ego reka ngaruke ku mutumire wacu adufashe kuvyerekeye amategeko impanuro twazumvise nyinshi madame Marie kubijanye na nibyo umushaka kwamubahanura kugira ngo mufashe mu bijanye n'amategeko hariho ukugira adoption mu kirundi kurera abana babandi byo bari muri bimwe mu byo ishira hamwe ryanyu rishobora gufasha mu bijanye n'ubutungane kugira ngo kumbure ibe inyishu yukugira ngo baronke ugo ruvyaro ibyo bibondo bipfuza ariko bidaceye muko abari bo baba babyaye cyo bari bimwe mu byo muba mubahanura.
Utwituye bibanye n'ico wenyine atubwira ko yifuza kuko hariyo navuze ko hariho ababanye bagatarubika ngo hari abaheze bakaza bakadusaba impanuro bakatubwira ati nkora numva bavuga ngo umuntu arashobora kugira umwana w'umurerano w'umutungano ati mwo mumuco yego kuri ibyo bintu bivuze bya adoption turaheza tukamubwira icyo adoption uko amategeko abitegekanya byaba ngombwa baba babyumva kumwe n'uwo bubakanye bakazanana nabonye tukababwira bagaheza bakavuga bati reka rero turaheza tuziyumvire turabuka twereza tukarondera umwana iyo baje muri ubwo buryo kudusaba impanuro turazibaha kuko amategeko arabivuga neza uko bitegereza kugenda.
Ego uburyo ni bwinshi cyane bwo kugira ngo abantu bashobore kuronka icyo bifuza cyitwa umwana ugwaruka kugira ngo bashobore kurera nibyo koko none uko kubafasha mwishyira hamwe ryanyu kandi mu mpera z'ikiganiro mukanye kari imbere muraza kutubwira ingene bashobora kubitura mwishyira hamwe ryanyu amafaranga asabwa ni nkangahe kugira ngo babiture mu izo mpanuro nyene muvuze
amafaranga.
Ego
oya twebwe mu bisaba turafite inyigo turafite de centre de coute nizo za kafobe twebwe tuba dufiteyo umujiriste nawe atatanga impanuro ku bijyanye n'iby'amategeko mu ntara rero hariho ibyo turi kumwe na kafobe bobo bagaheza bakaba bafite umupsikologe natwe tukaba dufite umujiriste aheza agaca ababwira iby'amategeko uko abivuga aho bose nta mahera ngo duheze ngo tubake no mu gisagara cya Bujumbura nyene ku cyicaro gikuru cy'ishyirahamwe turafite clinic aho tutanga impanuro aho tuheza tukabafasha ari n'abasaba ko kuza muri sente nta mahera duheza ngo dutange umuntu wese aje kudusaba impanuro hari nk'abantu bari aho kugira ngo bakore icyo nyine nta mahera duheza ngo dutangishe
wakoze cyane kuba twumva inyishu murumva ko zihari inyishu zirahari kugira ngo ingo zanyu zigende neza nubwo haba hari ico kibazo cyo kutaronka abana abatumire twabatumire uno munsi madame Emerusabe Marie na madame Nkurunziza Justine murumva ko banakorana mu buryo bwo gufasha kuri iki kibazo no kuvuga rero abituye ikigo Kafob barashaka kuharonkeramo ababahanura mu buryo bw'impanuro psychologique impanuro azerekeye ingo zabo n'imiryango yabo harimo n'impanuro z'amategeko kugira ngo neza na neza barabe option bafise barabe ico bashobora gukora kugira ngo izonjyane zibazivemo ama namwe madame Justine muri Kafobe nkuko abivuze muratanga ubwo bufasha bwo guhanura muri Kafobe naho nyene barashaka kuza ku buntu bakaronka izo mpanuro ubwo bufasha wasiguye ku buntu cyane cyane. Allô madame Justine?
Oui.
Ego muri Kafob ikigo Kafob abaza babitura murabafasha ku buntu kugira ngo twumve neza kubaza kubitura yuko ataburyo babakenera kugira ngo baze kuronka ubufasha.
Ego murakoze. Nkuko iryo shyira hamwe ry'abakenyezi banonofoye icy'amategeko dukorana ibikorwa bijyanye no gufasha abantu bahuye n'amabi afatiye ku gitsina ku buntu nta mahera dutangisha umuntu wese aje akatwitura akatubarira ikibazo afite turakimufasha atana mahera namwe dusabye yego nta mahera twaka ku buntu
yego ni ukuvuga nta mpamvu yo gutuntura nta mpamvu yo gutuntura kugira ngo wicare mu rugo atabufasha wibaza ko waronse haba ari mu muryango wawe mu muryango wa mwana hariho amashirahamwe ahari kubafasha reka mbanze nakire uwundi munyi wanyu w'ijwi rya Amerika mandagaruka mudufashe muduhe aho bashobora kubasanga haba ari ku nimero ya telefone canke ku bigo muherereyemwo. Emmanuel Nibona uraho neza?
Ego ndahano ndanga kumoye ndahano salta ujombora
ego
ama jizano na gitegeje kujanye na bagabo gifata bagihotera babafasha babo bahora ko batabyara ubwo bishyo yo kayishora gushikanye ne ku bagabo batabyara ubwabo ahanini icyo sinda bitahura naje igituma umugabo yofata uwo bakanye katari we abyara kuko nayo muhohotera gute ijya icyo kibazo kihakiri umwe muryango ntikiba kiyikoreye siyo muri make ushobora gutuma icyo kibazo kihaba ahubwo bo kumeze mu rukundo rwawo batarabatarana abana bo kwizanya ukuri umukobwa mu gihe cyose nta akaba afite mu bimwe mu bimenyetso bituma atabyara nko kuta ngo tuyanka akazara ibimenyetso hakiri kare kandi n'abakobwa nabo nyine ntikoreka kubakebura bisi igihe baragoye arabasanga bakura banywa bya binini kugira bakuye muri isi ngeso cyangwa ziriya bigatuma bibatera ubugumba icyo nabyo bo kwirinda guhohotera rero mubakanye kubera icyo kibazo na ntabyo kitaca gituma iyo ngorane hava mu muryango icyo isatiro ahubwo bo kwicara byara kito bigatika icyara amaze gushika bakayaga bakaraba ingene babaho muri ubwo buryo nta kundi icyo ni ibintu bitangwa n'Imana mu ntumwa bironde
ngo urakoze cyane Emmanuel no gukebura abo bigeme nkuko bivuze nta wari waseruye ico kibazo cuko kumbure imiti mwimwe ishobora kuba itera ubwo bugumba kubigeme batarubaka urabavunya akagohe kumbure bashobora kwitura abaganga babo bakamenya neza na neza imiti bafata yariyo kugira ngo ntizo bagire ingaruka mbi niba mara gutangura kubaka. Urakoze cyane Emmanuel. Ego hama tugaruke kuri bya bintu bine babakenyezi bane twumvise baba bari muri zongo babayemo mu buzima butari bwiza na gato tugaruke kucerekeye kuvyara hanze ku bagabo baba bashaka umwana babona yuko batari ko baramuronka mu rugo barimo madame Marie nta kutwa batiko turavuga ko twifuza yuko abakenyezi bagenda baritwarira abagabo babo hijya no hina ariko kuvya amategeko kuvyara hanze y'umugabo wawe yabikoze hari ico amategeko ategekanya umukenyezi ashobora kwitwara kugira ngo avuge ati jewe ico ntaco nemeye ntavyo nari na nemeraniye nawe cubakana nawe kirantuntuje kirambabaje mu butungane byonye yoza avuga ngo iki
muri sanswe amategeko y'u Burundi arahana kurenga ibigo umugabo rero yagiye kubyara hanze aba yarenze ibigo ariko rero abakenyezi b'abarundi kazi benshi hari abahitamo bati ko atariko arantububika ko mbona ataco mbuze nshobora no kwibeshaho reka ngume ngaho yego hariho abakenyezi abagabo bagenda bakabyara bakazana wa mugore akaguma ngaho akabyara hanze hariho nabo aba yamu sinzi ko aba yamusabye uruhusha sinzi ko nokivuga hariho uweza nubwo ari bake hariho uwo baheza bakabyumvikana ngo akagenda akamubwira ati kugenda ubyare ubu rero urabona sinagenda byare jyewe ngume ngaha kuko hariho n'imigenzo banashaka yacu yuko umukenyezi atagiye ibyo atora ni wabo kandi ko mbuga cyane cyane uba afite icyo yiha nk'agashahara avuga ati nzokwitunga ariko mbuga nka wa mugore w'umwirimije avuga ati nzega nzosubira iwacu nzosubira hehe ko n'iwacu ntagira aho ntorana icyo ntorana icyo nzoheza ngo nitirigwe ubu rero avuga ati reka nguze muri uru rugo nabyara mu kazima atariko arankubita kazima mbona ashoboye kubaho hariho uwo mugabo w'abagore baheza bakabikenyera ko bakaguma ngaho hariho n'uwundi iruhande y'uko yagiye kubyara hanze atanguye gufatwa nabi agakubitwa cyangwa akabona ahantu hirya atanguye kubura aheza agahitamo kwitura sentare aheza uwo mukenyezi wenda agahitamo kwitura sentare hariho abahitamo guca bo nyine basaba ko bavana kubera umugabo yagiye kubyara hanze nacyo mu bituma bisanzwe mu bituma abantu bahukana icyo kirimo kurenga ibigo rero numva muri iyo mizana n'ingene uwo mugore ahabaye mugabo by'ukuri byagaragaye amategeko arahana uwo mugabo uwo muntu yagiye kurenga ibigo yubatse rero iyo uwo mukenyezi agiye gusaba wenyine ati jyewe kubera ibi n'ibi bakerekana ibyemezo baraheza bakabangukanisha ku makosa y'uwo yagiye kubyara hanze
aho ni hani muri rya tegeko nyine ngo atubwiye gerekeye abubakanye ibyo bakwiye guhana
n'igitabo mpanabyaha c'u Burundi kirahana ukurenga ibigo igitabo mpanabyaha cyacu kirahana umuntu yarenze ibigo iyo ari ryo kosa ryamwagiriye kiba cyamaze kuba icyaha umugore arashobora kugifatira ko akagenda gusaba ko baheza bakahukana
ego twavuze cyane ku bijyanye no gukubitwa mu rugo kuko hariho guturubikwa hariho kubwirwa nabi no gutukwa n'ibindi ariko hagiyemo ibyo gukubitwa nabyo nyine ndumva ko igitabo mpanabyaha kica gikora madame Justine muri CAFOB abaturubitswe bagakubitwa barabitura akenshi ibyo mwoba mubafashamwo baje mu bigo byanyu ariko barabumva bipfuza kubitura bakubiswe mubafasha gute
ariko abantu batwituye baciye bakubitwa mu ngo turaheza tukabafasha turatangwa tubakiye tukaganira nabo tukanabona ingene basindikarijwe ubuzima muri uwo mwanya turafitaniye amasezerano n'amavuriro asanzwe akorera mu ntara ya Mwaro ni ukuvuga turafitaniye amasezerano na Hopital Fonta turafitaniye amasezerano na Hopital Kibumbu aho ni mu ntara ya Mwaro tujagutse no mu zindi ntara hari ahandi dufitaniye amasezerano nina ruha umwanya wo kusigura izindi ntara kafobe ikoreramo ndaheza ndahafatire naho nyinshi mugabo tugarutse muri Mwaro iyo umuntu atwituye tukabona yakubiswe turaheza tugaca tubwira icyo twokwita kumworiyanta kumurefera tugaheza tukamurefera kuri ibyo bitaro dufitanye amasezerano bagaheza bakamuvura bakaheza bakamubwirira ibyangombwa byose babona bikenewe naho yoba ari ikenewe operasyon shingiro cyane nikenewe yuko bikenewe ko bamukura babanje kumusona cyangwa kumugira ikindi tuntu barahita bakabikora byose nyuma yuko yaguwe yakize opitari iraheza ikatanga fakture kapote ikaheza ikaca iriha iyo fakture abasandimuwa ni kuvuga abantu bose yashike bakasindikarizwa ubuzima bibabaza umubiri bakaheza bakaca ku isoko kandi amasezerano bakabavura bica byongera ko yamaze gutora imigende kubera atoheza ngo aje kuburana agifise intege nke agifise ububabare bw'umubiri hari n'atarashobora no gushikira sentare muri uwo mwanya turaheza tukamuronderera tukamuha umwanya w'uko abanza agakira mu mwanya ukurikira akaheza tukamurungika rero kuri iryo shyirahamwe dukora tubangikanije tubangabanganye byitwaye tushize kugira nabo bashobore gukora ikindi gikorwa gishobora kigira kigandanye kijyanye no kugira ngo uwo muntu yamusindikarije ubuzima ashobore gukurikiranwa n'ubutungane kuko yari ategerezwa gukubitwa mu rugo arimo niho haho rero AFGD nayo ica yakira igikorwa cyo kumufasha mu butungane kuvuga icyo kafode aho igejeje rinike ikihereza AFGD nayo ngo yakire ashe mu bijyanye n'ubutungane hari aho bafasha rero mu bijyanye no mu gipolisi cyangwa bakafasha mu bijyanye no mu masentare nuko niko duca dukorana.
Murakoze cyane, twizere ko abakenyezi babakeneye kubitura bashobora kubitura muri ubwo buryo naho nyene yuko mubafasha kandi ari ku buntu. Ni naba ntihenze turaza kugaruka mu kanya, hariho na n'uburyo bwa telefone mwategekanyije kugira ngo abantu babahamagare iyo basinzikarijwe ubuzima badashobora kumbure no kubashikira ngo baze ngo mubafashe. Navyo nyene niyo nimero uyishize hafi ukaza kuyiduha mu kanya kari imbere, byo bavyiza cyane. Reka mbanze mpe akandi kanya abari ku murongo wa telefone. Sokoza turi kumwe, uraho neza Sokoza? Kazi. Alo Sokoza, turi kumwe? Sokoza ndagira kakumbura agatelefone kamugoye. Reka kumbura tugaruke ku batumire baduhe izo nimero n'ubwo buryo bashobora kubashikira kugira ngo mubafashe. Sokoza ni byakunda turamwakira ku murongo wa telefone. Madame Justine, mugiriye ko izo nimero za telefone bashaka kubitura ko nizihe muri make, hama utubwire na hehe neza na neza mu gihugu hagati aho abantu babitura haba ari hehe?
Eko kafote mu bintu bijyanye n'amabi afatiye ku gitsina muri uyu mugambi dukorana na Association des Femmes Juristes du Burundi, turakorera no mu yindi ntara ya Murambya. Aho naho dukorera ku mugwa mukuru w'intara ya Murambya, hanyuma hagati haba n'ikindi kigo kindi kiri mu Bukeye. Muri icyo kigo hariyo umusikologe, ikigo cya Bukeye, no mu kigo cya Murambya nyine umusikologe. Mu kigo cyose haba hari umusikologe n'umujiriste n'umuavoka. Hanyuma tuje mu ntara ya Mwaro, naho hari iki kigo nyine cya kiri kuri Centre Mwaro mugabo precisement muri komine Kayokwe. Hariho rero n'ikindi kigo kiri muri komine ya Ndava. Ni ukuvuga muri Mwaro hari ibigo bibiri, Imuranza bindi bigo bibiri. Tugaca tuja mu yindi ntara igira gatatu, intara ya Bururi. Aho naho nyene hari ibigo bindi bibiri. Ikigo kimwe kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi, ikindi kigo kiri muri komine ya Matana. Kuvuga turafite rero ibyo bigo bitandatu bikora uwo mugambi ujyanye no guharanira agateka k'abapfasoni no kugarukira agateka k'abahungabanijwe agateka k'abapfasoni.
Aho hose
muri izo ntara zitatu dukoreramo, tukaheza tukagira kuri za sharje zose zikwiye, kuri za sharje sosiyale na kuri za sharje juridike e judisiyere.
Aho hose mutubwiye abantu bagenda barangisha ikigo cyitwa Kafobe?
bagenda bagira bagenda babimenya mu kubimenya kwabyo turafise aho duca mu kugira abantu bo mu gihugu hagati muri iyo ntara dusanzwe dukoreramo bashobore kubimenya kafobe irafise aba animateur dufise muri kominote
ba animateur
ikomine yose ifise aba animateur babiri bagahita rero bakagirisha ibiganiro bimenyesha ibikorwa iri kirakora ikorera ku kigo bakongera bakamenyesha n'ibikorwa AFGD iri kirakorera ku kigo muri iyo ntumbero rero abantu bo mu mitumba baraheza bakamenya icyo kafobi ikora n'icyo AFGD ikora bakaza bararungika abantu babonye bahuye n'ayo mabi kugira bashobore kuza kwitura abashobora kubunganira kubafasha kubatekaniriza imiti natwe kubafasha ubutungane.
Murakoze cyane. Reka nakira ubundi ku murongo wa telefone Claude Hakizimana. Uraho neza Claude?
Amahoro.
Amahoro cyane.
Yego.
Ikibazo cyane cyumvira.
Halo?
Eh hari akaruru mu aho uri ariko vuba vuba barashaka kubaza ikibazo cyangwa ugashikiriza icyumviro.
Ndumujumbura.
Urafite ikibazo cyangwa icyumviro?
Sari icyumviro kuko abantu benshi iyo batanga babanye ari hagati yabo ari babiri bakabura umwana cyangwa ikibondo ugasanga ko batana ku mikomo umwe ngo ni jewe uwundi ngo ni jewe uwundi ngo ni uriya hagaca habara rero ukuntu bashobora kubyifatamo oro solusiyo kwari kuza kwa muganga muri icyo gihe rero abantu benshi barabura icyo bafata n'icyo bareka bene baza ko hafi yaho baba bakeneye impanuro n'abaganga baba bahafi cyangwa babari na shakiyago asanga nibo bubaha inzira nyakuri.
Ego cyane urakoze Claude, impanuro nziza. Ati ni kuja kwa muganga kugira ngo umumenye neza ikibazo uko cifashe hamwe n'impanuro zari zatanzwe na Emmanuel, nawe nyene yari yatanze impanuro avuga ati ni gushira urukundo imbere, gushira urukundo imbere. Urakoze cyane. Mpindukire kuri madame Merusabe Marie, abajuriste abajanye abajejwe by'amategeko abo baronka gute kumbure uwo mukenyezi atifuza kuza kwitura ikigo kafobe ariko akavuga ati jewe ndafise ikibazo nkeneye kwitura ubutungane aho bigeze bo baronka gute neza?
Twebwe nk'uko zifite muri kafobe yabivuze hari intara zitatu duhuriyemo Mwaro, Murambe na Bururi byamaze kubivuga. Twebwe dushaka twongera ko mu gisagara cya Bujumbura turafite ensante de kute dutangiramo impanuro ku bijyanye n'iby'amategeko kuwo wese atwitura avuga ko afite ingorane mu bijyanye n'iby'amategeko. Rero icyo kigo kiri muri Rohero ya mbere kuri Avenue Bubanza inimero 5. Telefone yacu 22 24 37 33. Aha nububa ashaka impanuro ashobora gutelefona ngaha agaheza akavuga ati jewe mfise ikibazo cy'iminsi n'iki mubona no kwitura hehe. Hari aho dusanga ari mu zindi ntara dukoreramo kuko iruhande y'izi ntara zitatu tumaze kuvuga Mwaro, Murambe, Bururi na Bujumburameri turakorera no mu ntara ya Muyinga na nyine turafiseyo ensantre de kute. Aho tuba dufiseyo umujiriste en permanence naho nyene ajejwe ico tukwakira abakenyezi bahuye n'amabafatiye ku gitsina n'abandi bose bantu baboneka babyifuza bakeneye impanuro ku bijyanye n'amategeko. Rero muri icyo gihe araheza bakabakira abo bashoboye guherekeza ku nzego zijejwe gufata ingingo kuko araho bisaba ko tugenda ubwo nyine kuraba abajejwe intwara kugira ngo bagire icyo bakoze kuri uwo muntu uwo mujurisi atagenda akabikora aho bisaba ko ari bisaho bisaba ko tuca twitura ubutungane abari abavoka bari bajejwe gufasha abantu bashaka kwitura ubutungane.
Murakoze.
Bashaka no gutanga umuco kuri ibyo bigo bavuze usibye ko atamahera bizaba ahubwo iyo naho niyikora rwose turaheza tukamufasha muzukuronka agatike kamushikani yazoza kwitaba sentare
urakoze cyane gose kuba wongeye ku cyo kintu akanya katubanye gake cyane ariko turabashimiye cyane gose madame Emerusabe Marina Nkuru nziza Justine kubona mwaje kuduha umuco kuco abakenyezi ushobora gukora iyo bahuye n'ibibazo mu rugo rwawe kubera ukutibaruka ndabashimiye mwese rero mwari muri kumwe nawe kandi tanga ishaka hani nawe turangirije ikiganiro muri sangacu uyu munsi murakoze cyane mwese